Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro tuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane na hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze kuri mwebwe mwaduhisemo
naho twonyarutsa gute aya mashuri yo kumugoroba ntushobora guheza umwaka mu mezi adashika 18 gukurabona mwiga umwanya muto kumugoroba mu fisa amasaha make.
Uyu ni Professeur Evariste Ngayimpenda arongoye kaminuza yigenga y'ikiyaga Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi avuga tumwe mu tunenge twatowe ma kaminuza yigisha mu ijoro. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu tuzakubabwira n'ivyerekeye ishingurwa ry'umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi y'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye ikaze kandi. Ariko mu nkundire imbere yuko ndababwira ibyo byose nce ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndagaruka ko mbanze ndababwire muri make ku igitero cy'umwe yahuze w'umugore mu ikambi y'abatejejwe izabo mu gisagara cha Maiduguri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuri no wa gatatu cahitanye abagera kuri bane. Ivyo byashikije n'abajejwe gutabara bavuze ko ico gitero cakozwe na Boko Haram. Uwo mwe yahuzi yasimvye uruzitiro rw'iyo kambi yahitwa Daruri hiri mu micungararo y'ico gisagara ambiri z'ijoro masaha yaho acaturitsa bombe yarafise mu mpunzi nk'uko bishikirizwa na Garba Idriss Garga arongoye ikigo kijeje gutunganya ibikorwa byo gutabara mu gice cy'uburaruko bwa Nigeria. Umushinga ntayongeye ko abana bace bitaba imana ako kanya abandi 44 barakomereka bamwe bakaba bababaye cyane. Ibyo bitero biba mu gihe abasirikare ba Nigeria biyemeje ibikorwa byo gukura Boko Haram mu ishamba rya Sambisa. Umutekano sanwagarutse mu gisagara cha Saint-Louis ni mu buraruko bwa Senegal nyuma y'imyerekano yadutse mu bwicanyi no gusambura amaduka y'abantu bamuka muri Mauritania ku munsi wa mbere. Ubwo ruhagarara rwadutse nyuma yaho hiciwe umurovyi w'umunya Senegal yarashwe n'abasirikare ba Mauritania bagenzura inkengera z'ibiyaga. Leta ya Senegal yaranegwe yivuye inyuma ubwo bwicanyi ariko isaba abanyagihugu bayo kuguma batekanye kandi ntibihore. Mustafa Dieng umunyamabanga mukuru ishamwe ry'abarovyi muri Senegal yatangaje ko bubaye ubugira kane abanyesenegal bicwa barashwe n'abasirikare ba Mauritania. Imigenderanire hagati ya Afrika na Amerika abakuru b'ibihugu vya Afrika bazabari baramaze gutegura urwandiko rusaba Perezida wa Leta Zunze za Amerika gusaba imbabazi ku majambo yoba yaravuze kuyo mugabane wari ari umugabane urimo ibihugu yoba yarise vy'amazina ntoki. Amakuru ava mu muryango umwe bwa Afrika havuga ko urwo rwandiko rwateguriwe mu nama yabo bakuru b'ibihugu mu nama iheruka kubahuza. Urwo rwandiko rero rwagabisha ruvuga ko amaca kubiri yo bari muri Trump hamwe n'inyifato yiwe yo kwanka abimukira baturuka mu bindi bihugu bishobora gutosekaza amasezerano Amerika yagiranye na Afrika mu mice itandukanye. Ariko umuryango umwe bwa Afrika wahisemo kudasohora urwo rwandiko. Urwo rwandiko rero rwavuga ko kugete Trump yanditse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere yavuga ko asonera Afrika kandi rwavuga ko sekretari wa Leta Zunze za Amerika ategekanya kugendera Afrika mu kwezi kwa gata. Trump kandi yarabonanye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu nama yerekeye iby'ubutunzi ku isi yabereye Davos mu ndwi iheze ariko ibyo byose ntivyagarutswe ko. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuruga rwa internet ariyo @ radio yacu VOA @.com no kuruga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunze bijwi rya Amerika kuruno wa kane niho hashingurwa na iteka mufaso ni Therese Bandushubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'Urundi Perezida Melchior Ndadaye nyakwigendera Therese Bandushubwenge yashinguwe ku mutumba Murama ni ku rugo rwiwe muri komini ya Bihanga intara ya Mwaro ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ariko arakurikiranira hagufi uko bigenda Raymond amahoro ngaho imwaro
Amahoro neza Diane.
Muri kano kanya tuvugana mugedejehe imihango murimo. Raymond? Umenyesha makuru wacu Raymond Nzimana turumva tutabandanije ku murunka ariko twari kumwe kugira ngo ashobore kutubwira ibyishingurwa rya nyakwigendera mufasa ni Therese Bandushubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'igihugu cy'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye mugenzi wacu Raymond Nzimana ntidushoboye kumutora turaza kugerageza kongera kumwakura ahari imwaro kugira ngo tugaruke kuri no nkuru Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari umurwi w'abantu 17 bandikiye umukuru w'umurwi ujeje gutegura amatora mu ntara ya Kirundo bamutura ikibazo cy'uko barenganijwe basigura ko akazi k'abazokora rusansuma rw'abazotora kahawe abavuka handi bobo bakibagirwa ikibazo camoko na kunco nyene kiriko kirazamugwa umenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze hadufite ibindi kuri no nkuru
Bamaze kubona ko akazi ko gusasuma abazotora ku mutumba bavuka ku kabakiye mu minwe abo bantu 17 bavuka ku mutumba wacumva muri komine ya Kirundo bahisemo kwandikira urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Kirundo umwe muri abo aratubwira bimwe mu byatumye bamurungikira iryo kete byanditswe ku itariki y'28 z'ukwezi kwa mbere kwaraye kurangiye
mucumva nta n'umwe bashoboye kwa bokoramwe aze gukora ko mutumba kandi ari mvukira za twaravuze yuko muri appel d'offre senior yaratanze ko abantu bashobora gukorera ku mitumba bavuka ko hariho nakandi nakandi gace ka gatanu kavuga yuko abantu barigeze gukora mu matora canke bagakora ibindi bintu bisa nabyo yuko iyo ba priority kugira ngo baze bakore mwiyo rusaso ibyo byose nta na kimwe biso twaragiye ahantu bamanika bazokora iyo rusaso turatangara tubonye atanu umwe wacu ari kandi bari badepoje
uyu mugemewe ari mu bateye igikumu kuri uru rwandiko avuga ko atangwa n'imwe yotuma abavuka kuri uwo mutumba bose babura akazi
jya kuko ndabizi twaradepoje turi abantu barenga 18 hanyuma rero natwe turafite ama diplome twarize nk'abandi kandi nabo nyene bahaye kuba umutumbi wacu harimo abo twiganye cyangwa se twahereje rimwe turashaka gusaba yuko natwe iwacu iterambere ntitwaribura kandi imigambi natwe turayifise mu mutwe kandi turashoboye niba bishoboka rero natwebwe boraba tukajya ruhande y'abandi kubera natwe turafise ubwenegihugu nk'abandi
mu gusaba ko ibyakozwe bisubirwamo barashyikiriza impamvu z'ingene ibikorwa by'amatora bishobora kutagenda neza kuri uyu mutumba
abantu badashaka kuvuga ku mutumba kubageze mu gihe cyo gutanga ry'amakarata kuko urabona ko nk'uko twavuga barongoye centre ategereza kubazi neza iyi mahantu abantu bashobora kuba baturuka aho batuye nashe gituma rero tubona yuko nk'ubu bazanye umuntu atavuga kuri uwo mutumba mu gihe cyo gutanga ayo makarata kubera bamwe bamwe usanga bari mu bikorwa runaka bikabagora kwashika bizoshe bigorana kugira ngo ayo makarata atogwe nk'uko zategereza twebwe rero twasaba yuko kabisa n'imiburi yuri hatizwa kuba nko muri abo batanu hakamwe nka bane basi ndatse kugira ngo tayafu ntizo yagenda neza
Pascal Mana ariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo CEPI avuga ko badaha akazi umuntu atabishoboye ngo nuko avuka kuri uyu mutumba asigura ko umutumba ushobora gukora ko abahavuka bose mu gihe babishoboye cyane bakava ahandi mu gihe abahavuka atanumwe abishoboye Mana ariyo avuga ko baraba ko uwasabye akazi ari umurundi imbere ya byose ko afise urupapuro rw'umutsindo kandi ko atagira akazi bitaye ko urongoye sepe kirundo avuga ko abahawe akazi bose ari abanyakirundo asaba abafite akangonongono ko mu gihe babonamwe ubudakwije ivyo bisabwa ko bo bimenyeshe kiretse abo bashikirije ivyo basaba mu nyandiko zicetse hari n'abashikirije amakenga mu nyandiko biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ivyabonetse n'ivyo muri komine ya Bugabira aho abatwiragije ubwo butumwa batashimye ko ibiro vyiyandikiro bimwe bimwe bigizwe canke biguriye ko ubwoko bumwe ivyo vyatumye umuhuza w'abarundi agira icyo babivuze ko aho yari mu kirundo kuri uyu wa gatatu Edouard Nduwimana yavuze ko abashira amoko imbere bagamije gutera icuka kibi
batubwiye yuko ibugabira ko abagiye muri sesimu kwandika abatutsi bonyine ikibazo kihiye boba yabatutsi abarundi nimba basanga ari bashomereye gusumba abandi bugabira ko bavuga bati barabira n'abashomereye n'ababa ngaho bagasanga nibo benshi bari bahari ikibazo kihiye ariko n'ubwo usanga bashakira ikibazo ziranyazwe ziracitse abatutsi bari kubandika bugabira ugahiga uwo muntu ugiye kubana urwo rupfundo baba bafitiye abatutsi cyangwa ugahiga uri kare ibyo byose ni ibyo gutira icyuka kibi mu bantu ariko kuko mwe nk'abateza intwaro mu nda kuhagarira amagambo mukahagarira abateza intwaro cyane cyane imwe mu nda kuremesha abenze igihugu
umukuru w'umugwi ugiye gutegura amatora mu ntara ya Kirundo asaba afite amakenga ku byo gutanga akazi gusiguza ku migwi y'amakomine kuko ariyo yakoze igikorwa ariko gushika ubu Pascal Manariyo avuga ko bigaragara ko batanze akazi bisunze amategeko anasigura ko bitari byoroshye kuko abatagira akazi bazanye amadosiye ari benshi akarorero ni muri komine ya Busoni aho ku bantu 245 bari bakenewe bakiriye amadosiye arenga 2,300 mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jambo Skonda Rurinze arakenuye cyane kuri iyo nkuru n'ubu ntiturashobora gusura gutora umunyamakuru wacu Raymond Zimana hari mwaro gushingura umufasoni Therese Bandushubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'Uburundi Perezida Melchior Ndadaye kugira ngo atubwire aho imihango igeze ariko tumutoye turaza gushobora kubabwira aho bigeze mu kurindira tubanze tuje mu gisata cy'agateka kazi na muntu tubabwiye ibyicegeranyo cishiramwe riharanira agateka ka muntu nawe wapfungwa aprode cyasohoye ejo mu nyamenyeshamakuru ijuru rya Amerika i Nairobi Eloge Wirikaneza yagiciye ijya nino Eloge amahoro
amahoro neza Diane
icyo cegeranyo muri rusange kivuga iki
muri rusange icyo cegeranyo Diane kivuga ko umutekano ngo wakomeje guhungabana mu Burundi mu mwaka w'2012 kuko byari biri mu myaka ibiri iheze bikavuga ko abantu 554 n'imiburiburi ari bo cagize ko amatohoza bagandaguwe abagera ku 222 bahohoterwa babarizwa igufa nayo abarenga 2,000 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko mu gihe cy'icyegeranyo cyemeza ko abantu 553 baburiwe irengero baranyuzwa
hari ico muravugana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura canke ubushikiranganji bujejwe vy'agateka kazi na muntu
Ego mediane, mukanya gahimeje kuvugana n'umushikiranganji w'agateka mu Burundi na kandi Jalandi aho avuga ko byabaye cyane kubona abantu babandanya bavanga politike n'ibyo n'agateka kazi na muntu aho aba mbere amashyira hamwe yaba naya ya PDH mbere muzi ko ya PDH biri mu mashyira hamwe yakacenewe na leta y'u Burundi ko yo kwigora akagerageza kubajya inzego z'u Burundi uko ibintu byifashe kuko avuga ati twe dufite inzego kuva ku mitumba gushika ku mugwa mukuru tugiye amatohoza tukerekana ibyegeranyo ku mezi atatu atariko aba bantu biboneka ko baba bafite izindi ntumbero za politike bakavanga ibijyanye no gushaka gutembagaza ubutegetsi buhari no kubukura n'ikibazo cy'agati y'akazi na muntu ntakanda ko ata abantu bapfa mu gihugu ku bw'impamvu zitandukanye nk'uko biba no mu bindi bihugu ariko havuga ko harimo gushikuza bikomeye cyane kandi atacumbikira bituma atari uko ngo aya mashyirahamwe aba yifuza ko ibyo ashaka aribyo bivugwa
murakoze cyane rwose Roje Wirikaneza urabandanya ubikurikiranira hagufi hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe Diane
mukanya na kadisho dukwitiza ku mbuga ngurukana bumenyi
Bija bira nuga nuga farib, kani bihu,
goni bihu, kani la jipo me,
ya kupie kwa tarib,
nizo,
nizo,
kasi,
du pingi, utangi,
mupinga, mupingi. Umvize ijwi rya Amerika. Irabeshu zigihuha. Ikabahe inkuru y'imvaho.
Uno munsi rero inkuru yirukiraca ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ivuga ko umushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi yo barafashe ingingo yo gufuta amakaminuza atanga inyigisho ku mugoroba. Insiguro ni ukumenya abanyeshuri baronswa budafashe. Abatari bake baribaza nimba iyo ngingo hari ukuri canke ko babara murenge ya Karimbi. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye utwo tubazo twose aratuduhera kunyisha.
Nubwo ku mbuga ngurukana bumenyi havugwa ifutwa ry'amakaminuza yigisha ku mugoroba, siko umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha abivuga. Icyo bikoze afite umutima uhagaze kubwo amategeko adakurikizwa. Amwe muri ayo ni bisibo by'umurengera ku banyeshure, ari nacyo gituma avuga ko ari kibazo kizokwicarigwa. Kubera afite mikro nashaka mvuge ibijyanye n'inyigisho zo ku mugoroba, ngira tuzobironkera kanya. Inyigisho zo ku mugoroba zirampagaritse umutima. Uburyo bwo kwigisha bwa BMD budasaba kwigisha uko tutahora twigisha, tukabaza uko tutahora n'ibindi. Ariko duhakwa kubura abanyeshure batonda mu ishuri. Bigenda gute ngo umunyeshure akorera mu cankuzo kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ariko akaba yiyandikishije muri kaminuza ngaha? Ni ukuvuga ko yategerezwa kwiga. Mpora nibaza kenshi kumbure yuko arafise indege idasanzwe imuzana. Mejeje akazi isaha icenda z'umutaga, noja kwiga i Bujumbura gute hanyuma nkiga ku wa gatandatu gusa, hanyuma nkavuga ngo inyuma y'imyaka iyi nzoronka urupapuro rw'umutsindo? Ubu ndabihakanye, ndabihakanye kuko uko sukwiga. Nicyo gituma mvuga ko hazobura abanyeshure mu mashuri. Rero hariho amategeko agenga inyigisho, hariho ibisibo by'abanyeshure. None amategeko bakurikizwa by'ukuri mu mashuri ya kaminuza? Ivyo yabivugiye mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kw'abakorera mu gisata cy'inyigisho za kaminuza kuri uyu wa kabiri w'indwi heze. Uruganda rwari rugamije ishigwaho ry'ingene hobaho uburyo bwo kuvugana hagati y'ubushikiranganji nabo begwa n'icyo gisata, ari naho hashobora kuba haravuye ayo makuru amurengereza ku byo yavuze. Uko biri kose, bamwe mu ndongozi z'amakaminuza yigenga bavuga ko ayo makenga y'umushikiranganji yumvikana. Umwigisha Ngayimpenda Evariste arongoye kaminuza yigenga y'ikiyaga Tanganyika avuga ko inyigisho zo ku mugoroba bazihagaritse ku bw'utunenge twibonekezamwo, hamwe n'utujanye no kwandika abatabifitiye uburenganzira, ahandi naho inyigisho zigafata ikiringo kinini.
Tugitunganya izo nyigisho, icyo twakunda gupfa n'abanyeshuri kwari uko imyaka iteba. Je nkababwira nti naho twonyarutsa gute aya mashuri yo ku mugoroba, ntushobora guheza umwaka mu mezi adashika 18 gukurabona mwiga umwanya muto. Ku mugoroba mufite amasaha make, aho mushobora gukwiza amasaha ni ngo ku minsi y'amakonje cyangwa ku wa gatandatu no kuwa mungu. Mbere n'abanyeshuri baratugora ko baza kwiga kuwa mungu kuko bafata ko ari umunsi wo kujya gusenga, hama nibashake kuza kwiga cyangwa kuza gukora ibibazo. Byaratugoye cyane kugira tubibumvishe. Ayo makenga rero arafite icyagaze ko amakenga niyo gusa kumbure inyishu niyo umuntu yorondera ukundi.
Hamwe ikibazo cy'inyigisho zitangwa ku mugoroba cyo kwicarigwa nkuko umushikiranganje w'indero yabivuze, hagafatwa ingingo yo kuzugara. Umwigisha Ngayimpenda Evariste abona ko itoba inyishu nziza afatiye ku majambere tugezemwo.
Ubwa mbere bwobwo amakaminuza ku mugoroba si mu Burundi gusa, ku isi hose ariho. Ubuhoho bigeze kure, urabona hari nabiga a distance batarinze kujya gucumbika aho biga. Urumva rero mu majambere y'ubu ibyo birimo. Rero kaminuza ku mugoroba ubwayo simbi, ikibi nabayitunganya nabi. Je rero nibaza yuko ke muri cyo kibazo no gusaba amashuri atunganyizo za kaminuza akikubita gashi mu kwandika ababibereye, hanyuma mu kuyaha umwanya ukwiye kugira ngo umwaka ushobore guhera guko nguko nabivuze biga umwanya muto.
Nkuko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu avuga ati nikuraba hagayinyanyugwa ubwo buryo bigamwo kuko numushikiranganje kandi arabifitiye uburyo. Uyu nawe ati emwe, ubu rero abo bari bakeneye guha akajyo ko kwiga ayo makaminuza bayarangije ntibashobora kwiyumvira ku bandi. Hari n'uyu yanditse avuga ati uko biri kose ayo makenga yiwe afite icyo agamije. tubandanye n'uyu yanditse ati twese twarize turazi cyari cyo kwiga gukora kazi n'amashure ntibijana wica kimwe ugakiza ikindi uwiga yige ukora kore mugabo ntakore bibiri cyarimo uyu nawe asa n'umwunganira ati urakoze mugenzi mu bisanzwe iyo uravye agasomwa ku munyeshure yize kaminuza haba mu gifaransa cyangwa mu kirundi ni ucubona ko inyigisho zimwe zimwe zikwiye gusubirwamo tubandanye n'uyavuga ati igisha tanga ibibazo nyavyo bacunge ha muhezo utange amanota ajanye n'ivyo banditse igihambaye sukuraba iyo umunyeshure ya java n'ibirometero yagenze tugarukirize kuri uyavuga ati kuja kwiga kaminuza ugenda ukuze ushobora no kuba uri serugo canke inarugo bivuga yuko benshi arabakora ubuzi n'inyigisho zashizweho mu ntumbero yo kongereza ubumenyi ku bakozi bacu no kubashira ku gihe mu bumenyi bugezweho hamwe izo nyigisho rero zotangwa ku murango gusa ubumenyi buzohava bugenda busubira inyuma uravye akamaro k'izo nyigisho n'abaziga ku isi yose n'ukuri nta ngorane n'imwe bitera mu bumenyi igihugu gitegerezwa kuronderera ingorane ahandi Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igenekerezo rya mbere kwezi kwa kabiri k'umwaka utashe, igihugu cy'u Rwanda kirahimbaza umunsi w'intwari, mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa yadukurikiraniye uyo muhango.
Ahani kujitumbi chintwari rembera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ahabereye umuhango ku rwego rw'igihugu kwizihiza umunsi w'intwari n'umuhango witabiriwe n'abategetsi bakomeye barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Paul Kagame n'umuhango waranzwe no gushyira indabyo kingwa abagizwe intwari z'u Rwanda ni ku nshuro ya 24 u Rwanda rwizihiza uyu munsi ntambwe rw'arame zavugiwe ahashyingwa abagizwe intwari uretse gushyira indabyo ku gicumbi cy'intwari byakozwe na Perezida Kagame n'ukuri yabahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'umuhango wamaze iminota igera muri 7 uhita uhumuza muri uyu muhango watambukaga kuri televiziyo na radio by'igihugu bwana Deo Nkusu umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe yatangaje ko kuri iyi nshuro ubutumwa ku butwari bureba cyane urubyiruko bararusaba kubakira kubiriho
turabwira cyane cyane urubyiruko kuko ubutwari bwo gubatsa igihugu nibwo bukirinda nibwo bucyubaka bukagiteza imbere turabwira rero cyane cyane urubyiruko ngo rurinde ibyagezweho rwubakire kubiriho turebe imbere twubake n'ejo heza abanyarwanda twese
bwana Deo Nkusu arashimangira impamvu hibanzwe kuruta ku rubyiruko
burya y'abantu bubaka bashaka ibintu bizarama ibintu bijya imbere ibintu bizafasha n'abazavuka nyuma y'abariho uyu munsi rero turavuga urubyiruko n'u Rwanda rwa none n'u Rwanda rw'ejo ni ukuvuga ngo mu bikorwa dukora uyu munsi bafitemo uruhare rukomeye ariko no mu gihe kizaza bazabigiramo uruhare rukomeye ibyo dukora byose rero ibyo tubaka byose tugomba kuba dutekereza kure bikaba iby'igihe kirekire n'ibi bya none gusa cyangwa ejo hafi gusa ni ugutekereza kure tugomba rero kurira tugomba kwigisha tugomba guha ubushobozi abakiri bato kugira ngo bazakomereze aho bakuru babo bari bagejeje
ku munsi nk'uyu kandi urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe rusanga igikuru ari ukuzirikana gukunda igihugu
ngira ngo ikintu gikuru twakura muri uyu munsi twakwigisha abakiri bato ni umuco wo gukunda igihugu ni umuco wo kwitangira igihugu ni umuco wo kugira ishyaka ni umuco wo kugira umurimo unoze umurimo wose ukoze aho werekeje amaboko ukaherekeza ubwenge ukaherekeza n'umutima ukakora utekereza umusaruro utekereza ibyagirira akamaro abanyarwanda twese ndetse abatuye isi twese duhereye ku banyarwanda n'abanyafurika umva rero ni za ndangagaciro zose z'ingirakamaro dusanga mu muco w'abanyarwanda twifuza yuko abantu bose bagira izabo zikabafasha aho batuye aho bakora zikanabafasha mu mibereho ya buri munsi kugira ngo turusheho kujya imbere
mu byiciro bitatu by'intwari zibukwa kugeza ubu mu Rwanda hari icyiciro cy'impanzi kigaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema azwiho ko yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda kwikubitura banahasize ubuzima harimo umusirikare utazwi mu kiciro kimena habarizwa mu mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yibukirwa ku bikorwa byo kurwanya ivangura rishingiye ku moko ryari ryimitswe n'abakoroni harimo kandi agatu wiringiye imana wari ministri w'intebe ku butegetsi bwa president Juvenal Habyarimana Rwagasana Michel Félicité Niyitegeka n'abana b'Inyange banze kwitandukanya bishingiye ku moko mu ntambara y'abacengezi mu 1997 mu kiciro cy'ingenzi kugeza na magingo ya nta muntu ugaragaramo ubutegetsi buvuga ko hagikomeje ubushakashatsi bwo kureba bashyirwa muri iki cyiciro uyu munsi wo kuzirikana intwari wanabaye ku rwego rw'umudugudu dukomeza ubutwari twubaka u Rwanda twifuza niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric bagira ubusa arakinuye twasubiriye gutora mugenzi wacu Hemonzimana Ahadi Imwaro mihango yo gushingurana iteka mu fasoni Thérèse Bandushubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye Remo mugendejehe imihango yo guherekeza uyo mfasoni Remo mu di umurongo wa telefone urasubiye kutwankira muradutunga rero iyo nkuru turaheza twigaruke ko mu makuru yacu yo ahanyuma tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro inkuru rero yakababaro ku bakunzi b'umuziki wo mu karere k'ibiyaga binini umuririmbyi radio yamenyekanye ku ndirimbo ziwe zitandukanye harimo nka Sweet Lady uwo muririmbyi ava mu gihugu cy'u Buganda yitavye Imana mu gatondo kuno wa kane i Kampala muri Uganda uyo muririmbyi rero yitavye Imana amaze gusohora uturirimbo tutari duke turaza kugaruka mu makuru yacu yo hanyuma kuri bimwe mu vyagiye biramuranga ariko tubumvishe kamwe mu turirimbo kitwiwe kakunze kitwa Potential
Simona Veniona Karina Poche Ayo yo yo Chara House Longside Radio and Weasel and this is going out to all the potential ladies in the world
Korero Radio azwi kuri ako kazina ariko burya izina zigiwe rya Moses Nankitije Sekibogo yari yavukiye mu gihugu cyo mu Buganda itariki ya mbere ukwezi kwa mbere nyene umwaka w'1985 ashengeye afite imyaka 33 yaramaze gusohora urutororokane rw'indirimbo zitari nke muri bwo harimo nk'ugwita Tonjagala no kuvuga mu Kirundi sinshaka hariho kandi no guhita ngenda maso tuvuga ngo ni nka songa mbere canke nja imbere turahojeje rero umwe bakunze ibijuru rya Amerika mwoba mwari mukunda radio n'uturimbo twiwe reka turasigire kano karirimbo Diane Nahazo na Innocent Kimenyi twifurize kuranirwa amahino mu byanyu
kafala juru pakai.